Ini radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku murongo migufi ku metero 25, 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Fidene yo ngabo ndabaramukije mwese. Nuko bisanzwe ku minsi ya gatandatu turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini arakwirikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yaho n'ikiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Uherereye mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge Kigali yarumvirije mu mwiherero amasura ya nyuma mu rubanza rwa Dieudonné Ishimwe. Uretse ibyo, yafashe kandi ibyemezo bitandukanye ku manza z'umunya politique Christophe Kayumba, Aimable Karasira aharanira uburenganzira bwa muntu, Eric Bagire ubusa arabiduha neza.
Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yageze ku rukiko arinzwe n'abacungagereza, yari mu muzankano y'iroziranga abafungwa, agapfukamunwa k'umukara mu nkweto n'amasogisi by'umukara biboneka ko bifite ibirango by'uruganda rumwe. Yari afite agenda n'ikaramu mu ntoki. Mu ntambuko, Prince Kid arakomeye kandi aratuje. Iburanisha rya none ryakomereje mu muhezo ryafashe by'ibura amasaha atari munsi y'abiri, umucamanza n'ababuranyi bumva ubuhamya mu magambo. N'ubuhamya bw'abakobwa batatu bari bicaye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga nk'uko umucamanza yabitangaje mbere yo gutangiza iburanisha mu muhezo. Yabumvise yifashishije ikoranabuhanga rya Skype. Abo bakobwa bose bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Umunyamategeko Emirine Nyembo wunganira Ishimwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo bakobwa barimo ibice bibiri, uruhande rwashinjuye n'urwashinje. Uyu munyamategeko yirinze kutubwira umubare wa nyawo kuri buri ruhande, haba ku rwashinjaga n'urwashinjuraga. Ni mu rwego rwo kwirinda kumena ibanga ry'akazi. Gusa uyu munyamategeko yabwiye Ijwi rya Amerika ko ku ruhande rw'uwo yunganira banyuzwe n'imigendekere y'iburanisha rya none. N'urubanza rwari rwarapfundikiwe rugomba rugufatwa icyemezo rukabisa izindi, ariko umucamanza aza gutangaza ko ubuhamya bw'abari muri iyi dosiye buri mu nyandiko mvugo zakuriye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha budahagije. Ni ko gutumizaho abakobwa batanze ubwo buhamya kuri bwana Prince Kid ngo ahuze ubuhamya bwabo mu mvugo imbona nkubone n'ubukubiye mu nyandiko mvugo. Uyu wahoze ashinzwe imirimo yo gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. N'ibyaha bumukeka kuko yaba yarakoze igihe yari ashinzwe iyo mirimo. Kuva yatangira kuburana igihe cyose yahawe ijambo mu ruhame, bwana Prince Kid ntiyigeze yemera ibyo byaha. Avuga ko ari ibicurano mu cyo yita akagambane yakorewe. Ubwo umucamanza yapfundikiraga urubanza ku rwego rwa mbere, umushinjacyaha yari yamusabiye kumuhamya ibyaha no kumuhanisha gufungwa imyaka 16 mu buroko ndetse no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'amanyarwanda. Uruhande ruregwa rwo rusanga ibyo bidakwiye, ibyaha byatishwa agaciro, Ishimwe Dieudonné bakamugira umwere agasubira mu buzima busanzwe. Kuva yatabwa muri yombi, ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo kuba buhagaritse by'agateganyo amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Aya ni nayo yakurikiranwaga n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kandi hafashwe ibyemezo ku manza z'umunyapolitiki Christophe Kayumba n'urw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwana Aimable Karasira uzaramba. Uhereye kuri Kayumba wasabaga gufungura by'agateganya akaburana yidegembya mbere y'urubanza mu mizi, ubusabe bw'urukiko rwa buteye utwatsi. Umucamanza yavuze ko impamvu zose yashingiyeho asaba ifungurwa ry'agateganyo nta shingiro zifite. Yategetse ko Kayumba akomeza gufungwa kugeza urubanza rwe rutangiye mu mizi. Uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, ubushinjacyaha bumurega icyaha cyo gufata ku ngufu cyangwa gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, Kayumba aragihakana akavuga ko gishingiye ku nyungu za politiki. Avuga ko byose byavutse nyuma yo gushinga ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda, Rwandese Platform for Democracy. Azaburana mu ntangiriro z'umwaka utaha. Naho kubireba impirimbanyi bwana Aimable Karasira uzaramba, umucamanza ashimangiye ko abyibwirije yasuzumye ikirego cye asanga nta bubasha afite bwo kukiburanisha ku rwego rwa mbere. Yavuze ko ibyaha Karasira aregwa biri ku rwego mpuzamahanga. Umucamanza mu cyemezo cye yibutsa ko Karasira yacishaga ibiganiro ku muyoboro wa YouTube kandi ko byakurikirwaga n'abandi bantu bari mu bihugu by'amahanga. Umucamanza yamwohereje kuburanira mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe rufite icyicaro cyarwo i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Urundi narwo rwaburanishije Madame Yvonne Damangirya Mugwiza nawe uregwa ibyaha bikomoka ku biganiro byo kuri YouTube. ni narwo kandi umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana azaburaniramo, nawe n'ibyaha bikomoka ku biganiro acishaga kuri YouTube. Karasira arega ibyaha byo guhakana, gupfobya no guhishingira genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyaha ahakana yivuye inyuma, akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Kuri Karasira agamije kugaragaza icyo yitukuri, umurongo avuga ashimitse ko adateze gutezukaho. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Mu buseruko bwa Kongo, ingwano ntihagaze nk'uko byari byifujwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Rwanda muri Angola ku munsi wa gatatu w'indwi. Mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera ari Goma aratubwira uko byari byifashe ku munsi w'ejo ku wa gatanu.
Mu ijoro ryo kuwa kane rishyira kuri wa gatanu, imirwano yakomeje mu duce twinshi tugize gurupema ya Bishusha iri muri sheferi ya Bwito mu karere ka Rucuru. Amakuru yizewe yageze ku ijwi rya Amerika nuko lokalite ya Cyumba iri hamwe na gace ka Bwiza mu birometero 14 na Kicanga muri teritwari ya Masisi byafashwe nayo mu 23 nyuma y'amasaha arenga 8 y'imirwano. Muri iyo mirwano abaturage bavuga ko umutwe wa SMC Nyatura na utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo wagaragaye urwanya mu 23 kugwa ku gace katarangwa mw'ingabo za Kongo FARDC. Ibyo byemezwa kandi na Celestin Bahiyeho Arerimana, umuyobozi wa societe civile muri Bishusha.
Imirwano yari yakomereje muri Bishusha mu gace mu lokalite bitaga Cyumba niho abo ba M23 ubu tuvugana bari. Bishusha hanini yari okipwe na SMC Nyatura, ubu bagwaniraga SMC kubera FRDC iri ahantu bita mu Bwiza, nonke bagwanye na SMC apana FRDC. Muri Cyumba nda FRDC za zirimo harimo Nyatura na niwe bari bamaze iminsi bari kugwana na M23 mu kandi gake ko bitaga ku mudugudu mu grupema ya nyumupaka na Bishusha.
Kugeza ubu inzego z'umutekano zivuga ko abaturage batanu batakarije ubuzima muri iyo mirwano. Umuyobozi wa societe civile yongeye gutabariza abaturage bako karere.
Twasaba ubuyobozi bwa Kongo bukasima ma responsabilite gazo. Vraiment e population irahangayitse kubera ubu tuvugana abanyabishusha bose bamanutse bari kuva ibishusha bari kujya aho bita igicanga. Ibirometre bikeya naho biri gufata mu 14, 14, 15 kugira ngo babe bageze igicanga. Nawe turi kubyumva neza kuko aho bari kugera FRDC ziri guhita zihava zitanagwanye ngo zishikame.
Ku rundi ruhande, Depite Emmanuel Muhozi Ngaruye watowe n'abaturage b'akarere ka Rucuru ku rwego rw'intara avuga ko babajwe cyane n'ibirimo kubera muri teritwari ye.
Imirwano ikomeye muri gurupe ya Bishusha ndetse na za Tongo na Bambo bashakisha imbaraga zose kugira ngo bagere igicanga baje za Masisi. Ubu ngubu abaturage bari mu kangaratete barimo bariruka hirya no hino, abandi bishwe ngo mugwi wa M23. Ubu ibintu bimeze nabi cyane, ariko twizeye ko abasirikare bacu barihangana kubita izo nyeshamba.
Kuri we inzira y'ibiganiro isa nk'aho itari buze kugira ikigeraho kuko mu bigaragara abarwanyi bayo mu 23 ntibashobora kurekura uduce twose bafashe nk'uko byategetswe n'abayobozi ba Yase mu nama bagiriye i Luanda muri Angola.
Usabye ko leta ya Kongo ishyiramo imbaraga ikabarasa bakava aho ngaho bagasubira iyo baturutse. Kongo nayo ntaho ikwiriye rero kwirara, ikwiriye kumenya yuko iri mu ntambara, igategura abakomanda nyakuri bamenyereye kariya karere, igafata indege z'igisirikare ikazikoresha ikarasa nta kureba uruhande.
Amakuru yuzuzanya tugezeho ari ku ijwi rya Amerika ritagazeho ahamya ko abarwanyi bayo mu 23 bamaze kwigarura gurupe ya Tongo kandi ikabihatanira gufata agace ka Bwiza kari hamwe na Kicanga muri Masisi. Aha n'ahahoze ibyicaro bikuru by'umutwe wa SNDP mu mwaka w'2009 wari uyobowe na Jenerali Laurent Nkunda. Ubuyobozi bw'impande zombi ntiburagira icyo butangaza ku byerekeye iyo mirwano yatumye abaturage benshi bava mu byabo. Mu mujyi wa Gomaho ubwoba ni bwinshi mu baturage kuko batinya kubona iyo mu 23 ifata akarere ka Masisi. Ibyo bishobora kuba ikibazo gikomeye kuko ubu ngubu Masisi ni igaburira umujyi wa Goma. Iyo mu 23 iramutse ifashe umujyi wa Goma ishobora gufunga umuhanda munini uva Goma werekera Masisi na Walikale. Jimmy Shukrani bakomera, ijwi rya Amerika i Goma.
Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru, inkino z'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru zarabandanije ryo ku wa gatanu ku munsi ugira uwa gatandatu w'iryo higanwa. Mu nkino zabaye ejo ku munsi wa gatanu mu rukino rwa mbere, Iran yatsinze Pays de Galles ibitsindo 2-0 mu mugwi B. Ivyo bitsindo vyinjijwe n'abakinyi Chesmi, na Razeyan ku munota wa 98 no ku munota w'ijana na rimwe ryari rya mbere mu myaka 64 Pedogal ija mu gikombe c'isi yose amahigwe yayo yo kubandanya sa nayo ariko aragabanuka mu rundi rukino rwakurikiye mu mugwi A Senegal yasinze Qatar ibitsindo bitatu kuri kimwe ku ruhande rwa Senegal abinjije ibitsindo ni Dia Dechiu na Dieng igitsindo conyene ca Qatar cinjijwe n'umukinyi Muntari ku munota wa 78 kubera Qatar igihugu kiriko cakira iki gikombe c'isi yose gitsinzwe inshuro zibiri inyuma yuko gitsinzwe mu rukino rwa mbere na Equateur ibitsindo bibiri ku busa no kuvuga ko ico gihugu gisezeye muri iki gikombe mu nkino zakurikiye Ubuholande bwahuye na Equateur mu mugwi A iyo migwi yombi yarangije ingana igitsindo ku kindi mu gihe mu rukino rwa nyuma rw'ejo kuwa gatanu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahuye n'Ubwongereza mu mugwi B ubwo rukino rwarangiye ari ubusa ku bundi hagati y'iyo migwi yombi mu nkino ziza kuba uno munsi kuwa gatandatu mu mugwi D Tunisia iza guhura na Australia Ubufaransa bukine na Denmark mu gihe mu mugwi C Polonye iza gukina na Arabia Saudite mu gihe Argentina iza guhura na Mexique mu rukino rwa nyuma uno munsi kuwa gatandatu muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
mukomeje kumva radio y'ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwatangarije ijwi ry'Amerika ku amaperereza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 ageze kure inkuru irambuye Pierre Claveron y'inkuru
Umugwi uderwa matohoza nyezina uvuga ndetse kwa ayo matohoza ageze kure kandi ko waganiriye nabegwa nayo mabi ku mpande zose ico bikoze uwo mugwi wemeza ko wahuye n'ingorane kuko utigeze wemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi kuja kuvugana n'inzego za leta zagirizwa mabi menshi ivya bitandatu nivyo iyo Senare CPI ivuga ko amatohoza yashimikiye ko ivyo navyo nubwicanyi bwo babwahitanye abantu barenga 1,200 ibihumbi n'ibihumbi bafungiwe ubusa abandi bakaborezwa igufa amajana n'amajana banyurujwe bakagenda mazima yongo abagore basambanijwe ku nguvu n'ibindi CPI yongera ko hari abantu barenga 400,000 bahunze kubera ayo mabi umugwi ukora ayo matohoza niwashatse kwinjira mwidonido idosiye kuyindi n'abakekwa kuba barakoze ivyo vyaha Icyo bikoze CPI yemeza ko yaronse amakuru akwiye ko byinshi muri byo byaha byegekwa kubari muri leta nk'inzego z'umutekano iperereza no gwaruka gwimbonera kure gwegamye umugambwe uri ku butegetsi CPI imenyesha ko ikora amatohoza no kubindi byaha byoba byarakozwe n'urundi ruhwande yaba imigwi igwana ivyo byarakozwe mu myerekano yo kwiyamiriza ikirengo ca gatatu cyane kwigendera perezida Nkurunziza n'ibindi byoba byarahita abapolisi abakora amatohoza ntibatubwire ryari imitayimo z'amakungu izosohoka ariko iyo sentare ivuga ko arico gikogwa kizokurikira amashirahamwe y'abashingwa manza batwaye muri CPI byinshi muri ivyo birego avuga ko amadosiye arenga 200 ariyo yatanzwe Maitre Rambere Nigarura atwara urunani rukorana na CPI Seb CPI ndetse akabari mu batwaye amadosiye arafise icizere
ntidukekeranya yuko umunsi yose ntare yatanguye urubanza ivyagirije n'ivyemezo bikwiye amakuru ahagije azobariho kugira ngo abakoze ibyaha bakubitwe ntahe mu gahanga hari hicizere cyuko umwanya n'umwanya imitahe ishobora kurungikirwa abakoze ibyaha kugira ngo baheze bakurikiranwe hama bakora ibyaha nabo baheze babashumbushwe
Ayo matohoza yatanguye mu mwaka w'2017 imyaka 5 iheze iyo sentare iriko irakora amatohoza isa niyabaye myinshi kubakorewe amabi bashoboye kuvugana n'ijwi rya Amerika
umuntu arebaza bahanwa nande
nta wibagira aho yahiye amabi yashikiye baramuhote bamfata ku ngufu no kubura umubyeyi umwe no kubura abavandimwe twaratatanye
nakorewe ihohoterwa umubyeyi umwe wanje baramwishe na musaza wanje nkurikira nanje na mutoye wanje hari byatubayeho
tutyo ni kintu cagutse cyane umuntu yavuye aho twavuye kugira ngo abone kwikomerera heze no kubona yuko no wamutumye abona ayo mabi nawe yahanywe intaye kamukubita mu gahanga
yamara ababunganira mu mategeko siko babibona barabahumuriza
nivyo imyaka 5 simike ku muntu aba yarakorewe ibyaha ariko uravye uburyo abahinga biyo sentare bariko barakora kuja kuraba abarokotse abacitse kwicumu abakozwe ko nivyo byaha mu bihugu bitandukanye bahungiyemo twovuga yuko ubitahuritse
twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje w'ubutungane Donavine Niyongere ariko ntiyashimye kugira ico ashekirije kuri iyi nkuru yamara igihe Burundi bwakura karenge ku mugaragaro muri yo sentare CPG mu mwaka w'2017 uwari umushikiranganje w'ubutungane ubasigaye ari umuhuza w'abarundi Emero Rantine Kanyana yabwijwe rya Amerika kwayo madosiye yose Burundi bwitwariwemo ari mfa gusa
nitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana oya duhiriwe duhishije nta vyaha byagahobe nabunwa byabaye ngaha nkuko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
aha sepeyi ivuga ko ifise umukenyoro w'inzira zitatu wo gufata abakekwa mu bihe nk'ivyo Fadi El Abdallah no muvugizi wa sepeyi
maintenant il y a différents cas de figure
abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko nahandi kwisi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe mitaye igirwa ibanga ukekwa gatembera ataco ginona tubonye agiyaho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka amayeri ni menshi dukoresha leta y'u Burundi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa n'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 gusa iyo sentare irabyakana ikavuga ko ikora atawugegamiye Pierre Clavier niyo nkuru irahe ku cicaro ca CPG kubwijwe rya Amerika
vice president w'u Burundi aremeza ko muri iyi myaka itandatu ishize habaye umuka mubi hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru Prosper Bazombanza yabivugiye mu nama rukokoma yahuje abakora mu itangazamakuru mu Burundi kuri uyu wa kane eloje wirikaneza
mu nyubako ya seminari nkuru ya Katoliki Gitega kuva kuri uyu wa kane kugeza kuri wa gatanu akoranye yamenyesha makuru abaserukira leta amashirahamwe yigenga imigambwe amashirahamwe n'ibisata mpuzamakungu bariko bigira hamwe ukuntu honagurwa igisata c'itangazamakuru mu Burundi n'amategeko kigenga yugururiye inama icegera c'umukuru w'igihugu yemeje ko muri imyaka itandatu iheze imigenderanire yatitutse rwose hagati y'ubutegetsi n'imenyeshamakuru yavuze mu rurimi rw'igifaransa
igikorwa c'itangazamakuru muri imyaka itandatu iheze carahungabanye dutegerezwa kuvyemera hari ibimenyeshamakuru vyatwawe no kuniganira ubutegetsi biciye mu nzira itari ya demokarasi ivyo vyatumye haba ukwinobana hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru muri rusangi
Claude Bocu waserukira umwe bwa buraya mu Burundi nawe yamenyesheje ko habaye utwigoro mu byerekeye ukubahiriza ubwigenge bw'itangazamakuru uwo mugabo yakoze ibishoboka byose kugeza ibihano vya vyafatiwe leta y'u Burundi hamwe na bamwe mu bategetsi harimo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bibakuwe ko ariko yemeje ko amenyesha makuru bagiterwa ubwoba mu Burundi
La liberté de presse reste cependant un enjeu de taille
Ubwigenge bw'itangazamakuru ni ingirakamaro mu buzima bwa minsi yose. Nico gituma shimira abamenyeshamakuru b'Abarundi benshi bakorera mu cuka kigoye bagahangana n'isugerezwa iterabwoba hamwe no kutizerwa na bamwe bamwe mu bategetsi n'abandi banka kubaha makuru.
Bocha serukira umwe bwa buraya yavuze kandi ko agashahara akamenyesha makuru mu Burundi yari ntica ntikize. Ibi cegera c'umukuru w'igihugu asanga biri mu bituma mu gutakaza kanovera.
Pour faire face aux difficultés financières, certaines radios ou TV ont pisé leur personnel.
Mu guhangana n'ubukene amaradiyo n'amateleviziyo amwe amwe yarondereye abakozi mu gwaruka rw'abashomeri rutagira ubumenyi na bukeya ibyo byugururiye umwuga ku buhunzi byaciye bituma umwuga utituka ukubahiriza amategeko y'umwuga biba umugani mu mwuga w'abamenyesha makuru
Onezime hari ubuntu atwara umunani rw'amaradiyo mu Burundi ya BR yatubwiye ko yiteze intango nshasha inyuma y'inama
nukuri turiko turava kure uhereye nko mu mwaka w'2015 mabonye yuko hakozwe ibintu byinshi bitabaho mu mwuga wo kumenyesha makuru havuzwe ko amaradio yaturiwe havuze abanyamakuru bahunze ariko icize tumaze kubona nuko hariho n'iyindi mvugo iriko iregereza cyane cyane abanyamakuru ibinyamakuru hamwe mbere na leta tugira tuti rero ejo ni heza buca kumbure ibinyamakuru byo mu Burundi byerekana koko bikagaragaza ishusho nziza y'igihugu kumbure tukavuga rumwe nabo twahora tubibaza yuko tutavuga rumwe no kuvuga leta
muri imyaka 3 heza Burundi bwungutse ibibanza 53 byose buva ku 160 buja ku 107 mu cegeranyo cishiramwe mu zamakungu rihanye ubwigenge bw'itangaza makuru RSF ora buri mwaka ku bihugu 180 mwisi ariko mu cegeranyo cy'umwaka w'2021 ubushikanganje bujejwe imigendane ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta ya Burundi ikandamiza abamenyesha makuru bigatuma bahitamwo kugira ibintu bimwe bimwe bafata nk'ibwishwa bakareka kubikora ku inkuru ico cegeranyo cyagizimwe mu mirwi yagaye umugambwe uri ku butegetsi z'Isenda DFDD nk'urwaruka rwawe imbonera kure kuba baburabuza bagakubagura bakongera bagatera ubwoba abamenyesha makuru bikekwa gukorana na tavuga rumwe n'ubutegetsi nahe bwizo nshingiro ryo Burundi ryemera ubwigenge bw'itangaza makuru n'ubwo gushikiriza ivyumviro eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Icyorezo cya Ebola kimaze gukwirakwira mu turere 9 tw'igihugu cya Uganda turimo umurwa mukuru Kampala, Jinja na Masaka kuva cyadutse mu kwezi kwa 9 ariko ministeri w'ubuzima atangaje kuri uyu wa 4 ko mu turere 2 icyo cyorezo cyabonetsemo bwa mbere nta Ebola ikiharangwa Kampala iginashuse bahije.
Mu kwezi kwa 9 kuyu mwaka niho icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu gihugu. Kuva icyo gihe ministeri y'ubuzima ivuga ko abantu 141 aribo banduye icyo cyorezo cya Ebola, akaba kimaze guhitana 55 kuri abo, naho 79 bo akaba baravuwe bagakira. Ministri w'ubuzima Dr. Ruth Acheng yabwiye abanyamakuru ko kugeza ubu mu bitaro hari abantu 7 gusa barwaye kandi nta muntu musha wanduye Ebola watangajwe mu minsi 10 ishize.
How is it possible? It is because the communities.
Ati nukubera ko abaturage basobanukiwe Ebola icyaricyo kandi bisubizo turimo kubona biratangaje. Abantu benshi mu miryango mpuzamahanga barimo kwibaza aho Ebola yandutse muri Uganda irimo kurengera haba buriye. Bamwe bari kuvuga ko turimo guhisha abanduye, abandi ngo turimo kuvuga ibinyoma, ariko niba hari igihugu ku isi kidahisha ibijyanye n'indwara ni Uganda. Icyorezo cya Ebola cyatangiriye mu karere ka Mubende, nyuma kiza gukwirakwira no mu karere ka Kasanda kegeranye na Mubende, kandi ubu ministeri akabivuga ko cyari kimaze kugera mu burere 9 burimo umurwa mukuru wa Kampala, umujyi wa Jinja hamwe n'uwa Masaka ituwe cyane. Abantu benshi bari bafite impungenge ko icyorezo kizakwirakwira cyane muri iyo mijyi nk'umuriro wo mu gasozi, cyane cyane hano Kampala hatuwe n'abantu barenga mu 5 million. Ariko ni iyihe mpamvu ituma iki cyorezo kigoye kuvura ukurikije abahanga, kandi cyahitanye 1,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba, kirimo kuneshwa mu gihe gito muri Uganda? Ministeri arasobanura impamvu. Ati turimo kwakira inkuru nziza kuva mu turere twa Mubende na Kasanda ivuga ko ari nta banduye Ebola basha bakiboneka mu utwo turere twombi, kandi nta nabanduye bakiboneka hano i Kampala mu mijyi ya Jinja na Masaka. Ariko haracyari kare cyane kuvuga ko twatsinze urugamba rwo kurwanya Ebola. Niturangiza kubara iminsi 21 n'indi minsi 21 nta muntu wongeye kwandura muri utwo turere twose, no tuzatangaza ko Ebola itakiturangwamo. Icyakora uhagarariye ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS muri Uganda, Dr. Jonas Tegei avuga ko virusi nka Ebola ishobora kwihisha mu bintu bitandukanye, akaba ishobora kongera kugaruka n'ingufu zirenze nubwo yabitangiye kugabanuka, ngakaba rero igihe cyo kwizihiza ko yaneshejwe kitaragera. Haracyariho amabwiriza aguma mu rugo mu turere twa Mubende na Kasanda aho icyo cyorezo cyatangiriye, kandi ibikorwa by'abantu byose bimaze ukwezi kurenga bihagaraye usibye serivisi z'ubutabazi zonyine. Leta yatangaje kandi ko amashuri yo mu gihugu hose azafunga mbere y'igihe, akaba bamaze gufunga habura ibyumweru bibiri ngo hasozwe umwaka w'amashuri. Ibi byose ni mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo. Akaba hari icyizere ko aho amashuri azongera gufungurira mu ntangiriro z'umwaka utaha, icyorezo kizaba cyaraneshejwe burundu.
Ahano dusoreje aya makuru mu kiganiro cyanyu iwanyu mu ntara uyu munsi. Uwamfashije kwabategurira ni Rene Diane Tana, hamwe nawe mbashimiye kuba mutega amatwi radio y'ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'ishidu. Komeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: Imana ntiyanga kugondozwa, yanga guhemuzwa. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiye Imana.
Migaha dusozere ya makuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ateguguye yongera abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo, mugire ibihe byiza. Tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.
Americana, iwanyu mu ntara, ejo yo heza na yo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara Sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Tusikilize